Iketa rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo wa mbere, ikigabane cya mbere. Paulo, intumwa ya Kristo Yesu, nk'uko byagezwe n'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu byizigiro byacu, ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanje nyakuri mu kwizera. Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu bikubeko. Nuko guma muri Efeso, nk'uko nakugiriye inama hamwe na z'i Makedonia, kugira ngo uteshe babandi ntibigisha ibiteye ukundi. Ntibababare iby'imigani y'ibinyoma, n'ivyo kuzura kabaze k'urufatane rw'imiryango katagira iherezo, bidafasha igikorwa cy'Imana gikorera mu kwizera. Ariko biza n'impari. Ariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu no kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye, utari mu ijwi ribagiriza ikibi, no kukwizera kutari uk'uburyarya. Ivyo bamwe barabihushije batinzira, baja mu bitagira ikimazi biba ari ivyo bavuga. Bagomba kuba bigisha b'ivyagezwe, ariko ntibatahura ivyo bavuga n'ivyo bashingira ntayo babishimikiye. Ariko turazi yuko ivyagezwe ari vyiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ivyagezwe. Azi yuko ivyagezwe bitashiriweho umugororotsi, ariko vyashiriweho abagararije n'ibigaba, abatubaha Imana n'abanyavyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abica ba se na ba nyina, abicanyi, abashakanyi, abagabo basambana n'abandi bagabo, abanyaga abantu bakabashora, ababeshi, abarahira nabi, n'ibindi byose birwanya ukwigisha kuzima, gukurikira ubutumwa bw'ubwiza bw'Imana ishemagizwa, ubwo najejwe. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa, akampa ubusuku. Naho nabanje kumucyoza, kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongo kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya ko bwo ni ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri bo jewe ndagahebuza, ariko icyatumye ngirirwa ikigongwe ni ukugira ngo Yesu Kristo anyerekaniremo gahebuza ukwihangana kwiwe kose, b'icyitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Umwami ahoraho adapfa ataboneka, ariwe Mana imwe yonyene, igitinyiro n'icubahiro bibi vyayo ibihe bitazoshira. Amina. Iri bwirizwa ndariguhaye mwana wanjye Timoteyo, nk'uko wavugishwa n'Imana bakuvutse ku bwa mbere, ngufashwe navyo kurwana intambara nziza, ugumye kwizera, ufise umutima utari mu ijwi rikwagiriza ikibi, ibyo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busabye mu by'ukwizera. Muri abo umwe ni Humenayo na Alekisandero, abo nahaye Satani kugira ngo bibigishe kudaryoza Imana. Timoteyo wa mbere, kigabane cya kabiri. Irya mbere y'ibindi byose, ndabahanura kwingingira abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi inyangamugayo rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa mu maso y'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya iby'ukuri, kuko hari Imana imwe, kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyine n'umuntu, ni Kristo Yesu yitanze ku incungu ya bose. Kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byabyo, nicyo nashyiriweho kuba umusiguzi n'intumwa, mvuze ukuri si mbeshe, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'iby'ukuri. Nuko ndagomba ko abagabo basenga hose batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari, kandi n'abagore nyine ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagenda n'isoni badasaragurika, kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke ubudede canke impuzu z'igiciro kinini, ariko bashazisha ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yiga atekereje agamburuka rwose, ariko sinkundira umugore ko yigisha cyangwa ko aganza umugabo ariko atekereza, kuko Adamu ariwe yabanje kuremwa, hanyuma Eva, kandi Adamu siwe yahenzwe, ariko umugore niwe yahenzwe agwa mu bicumuro. Yamara azokizwa kuba kuvyara nibashishikara kwizera no kugira urukundo no kwezwa bifatanye no kwitonda. Timoteyo wa mbere, kigabane cya gatatu. Iri jambo ni ryo kwizerwa. Umuntu ntiyagomba kuzezwa ishengero aba yifuje igikorwa cyiza. Nuko umuzezi wa shengero akwiye kutaba kumugayo kandi akwiye kumugabo afise umugore umwe gusa, abo utarenze urugero. Yitonda aganze ingeso ziwe, akunda gutanga indaro, afise ubwenge bwo kwigisha, atari munoho w'umuvinyu cyangwa umusinzi, ariko w'umugwa neza, atitoraguza, atari impunzi y'amahera, aganza neza wo mu rugo rwiwe, abana be bamwumvira, yanka umugayo wose. Utazi kuganza wo mu rugo rwiwe ushobora te kuzigama ishengero ry'Imana, kandi ntakwiye kuba muto mu kwizera kugira ngo ntiyikakishe ngo atembe agacirwa kwiteka wa mugarara igihe yaciriweko, kandi akwiye gushingirwa intahe neza n'abo hanze kugira ngo ntatembere mu mugayo n'umutego wa mugarariye. Kandi n'abadiyakoni b'ishengero nabo nyene bakwiye kubinya nka mugayo batavuga indimi zibiri, kandi ntibaba batwawe n'umuvinyu mwinshi cyangwa bifuza inyungu mbi, ariko bagumye ibanga ry'ukwizera bafise imitima itari mwijwi ribagiriza ikibi, kandi abo babanze kumenyerezwa maze nibataboneka ko umugayo babone gukora igikorwa cy'ibango ryabo. N'abagore nyine babinye nka mugayo bataremenaniriza abandi, batarenze urugero, bizigirwa muri byose. Umukozi w'ishengero wese w'umugabo afise umugore umwe gusa, aganza neza abana biwe nabo mu rugo rwiwe, kuko abakoze neza icyo gikorwa cy'ibango ryabo bironkera ikibanza cy'iteka n'umwidegembyo mwinshi mu kwizera Kristo Yesu. Mwandike ivyo nizigiye ko nzozi wawe vuba, ariko ni nabangitevye no kugira ngo uzomenye ko bikwiye kugenzwa mu ngoro y'Imana, niyo shengero ry'Imana nzima. Vyongeye niyo nkingi ishigikiye ukuri. Nta uhakana yo kwibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane niri mwerekanwa afise umubiri, akaboneka ko ari umugororotsi mu mwembe, akabonwa n'abamarayika, akamenyekanishwa mu banyamahanga, akizererwa mu isi, akaduzwa agahabwa ubwiza. Timoteyo wa mbere ikigabane cya kane. Ariko mwema avuga vyeriye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizerwa bagashira umutima ku vy'imwema zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni, bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, batewe ikidodo mu mitima yabo ibagiriza ikibi, babuza kurongora no kurya ibyo kurya kandi ari iby'Imana yaremye kugira ngo bizera bakamenya iby'ukuri babirye bashima. Icyo Imana yaremye cyose ni cyiza, ntihari mwico gutabwa iyo cyakiriwe n'ushima, kuko kiba gihezagiwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niwibutsa abavukanye ibyo uzobura umukozi mwiza wa Kristo Yesu yarerewe mu majambo y'ukwizera n'ay'inyigisho nziza wakurikiye. Ariko imigani ihumanye n'iy'abakecuru ntuyemere, wimenyereze kubaha Imana, kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bw'ubu n'ubuzoza. Iryo jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, kuko igituma turuha tukama mu ntambara ari uko twizigiye Imana nzima, niyo mukiza w'abantu bose cyane cyane wabizera. Wamubwiriza ibyo kandi uvyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore, ariko ubera bizera ikigereranyo mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Gushitsa aho nzozira, wamugira umwete wo gusomera abantu, kubahanura no kubigisha. Ntiwanjandwe ku ngabire iri muri wewe, mwe waheshwa n'ivyo wavugishwa n'Imana mu kurambikwa kw'ibiganza by'abakuru. Ivyo bishire ku mwete uvyamemwo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Wirinde ubwawe no kuvyo wigisha, wamushishikara ivyo, kuko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Timoteyo wa mbere kigabane cya gatanu. Ntuhambarire umutama, ariko umuhanure nka so, abakiri bato n'imisore ubahanure nk'abavukanyi bawe, abatama kazi nyine ubahanure nka ba nyoko, abakiri bato n'abigeme nka bashiki bawe. Uri n'umutima utanduye na gatoya, wubaha abapfakazi b'inyakamwe by'ukuri. Ariko umupfakazi wese namba afise abana canke abuzukuru, niyo banze kwiga kubaha Imana ku vyo bagirira ababo no kwishura ivyiza ababyeyi babo, kuko ivyo ari vyo bishimwa mu maso y'Imana. Umupfakazi w'inyakamwe asega yari umwe yizigira Imana, agashishikara kwinginga no gusenga ku murango no mwijuru, ariko wihaye kwifuza abapfuye ahagaze. Ubabwiriza ivyo kugira ngo ntibabe kumugaye. ariko umuntu natatunga mu nzu y'iwabo cyane cyane abiwe azoba yihakanye kwizera kandi azoba abaye hanyuma yo kutizera. Ntihakagire umupfakazi yandikirwa gufashwa ataramara imyaka 60 y'amavuka, kandi handika uwari afiswe n'umugabo umwe gusa, handika uwushimirwa ibikorwa byiza, namba yararera abana, namba yaratanga indaro, yaroze ibirenge by'abera, yarafasha abababaye, yarashishikara gukurikira ibikorwa byiza byose. Ariko abapfakazi bakiri bato ntubemerere, kuko kwifuza k'umubiri nikwamara kubatera kugarariza Kristo wazogomba kurongorwa, bagatsindwa n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi ikindi, biga kugira ubunebwe, bagenda imihana. Ariko rero si ubunebwe gusa, ikigeretse ko bararegeteranya bita mu bitari byabo, bavuga ibyo badakwiye. Nicyo gituma ngomba ko abapfakazi bakiri bato barongorwa, bakabyara abana, bakubaka ingo zabo, ntibahe umwanzi urwitwazo rw'ibitutsi, kuko n'ubu bamwe bamaze guta inzira ngo bakurikire Satani. Umugore wese yizera namba afite inshuti z'abapfakazi, abafashe, ishingiro ntiriremerwe, ribone gufasha abapfakazi b'inyakamwe. Abakuru b'ishengero baganza neza, nibabimvire ko bakwiye guhabwa icyubahiro kirushiriza, kandi cyane cyane abacumukura mu kuvuga ijambo ry'Imana no mu kwigisha. Kuko icyanditswe kivuga ngo ntimuzorunye umunwa w'inkirikira se kuringano, kandi ngo umukoza ku ingero yiwe. Umukuru ntukemere icyo bazomukurega ko hatabonetse ibyaho nawe biri canke bitatu. Abakora ibyaho bahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanikiririza mu maso y'Imana na Yesu Kristo n'imbere y'abamarayika batoranijwe, witondere ibyo, ntupfurwe umwe, ntukore ibyo gucurwa nkunze, ntukagire umuntu wihutira kurambika ku biganza, kandi ntugafatanye n'abandi mu byaha byabo. Uzokwame wirinda ubuhumane, uhereye ubuntu unywa amazi gusa, ariko umwe n'utuvunye udukeya ko bwo mu nda hawe kukurwaragurika. Hari abantu ibyaha byabo biboneka bikabatanga mu kuja mu rubanza, hari n'abandi bibaza inyuma, kandi ibikorwa byiza navyo nuko hari biboneka kandi nibitameze bityo ntibishobora kunyegezwa. Timoteo wa mbere kigabane cya gatandatu. Abaja bose bari mu buja n'ibiyumvire bashebuja ko bakwiye kubahwa rwose, ubuzina ry'Imana n'ukwigisha ntibitukwe, kandi abafise bashebuja bizera ntibagayijwe n'uko ari abavukanye, ariko barushirize kubakorera, kuko abagirirwa icyo kimaze arabizera n'abakundwa. Uzokwigisha ibyo ubibahanure. Umuntu niyigisha ukundi ntiyemera amajambo mazima, ariyo majambo y'umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho zihura no kubaha Imana. Azoba yikakishije atacazi, arwaye ibihari n'intambara z'amajambo ziva mu igono, gutongana, ibitutsi, umwikeko mubi n'ibihari bidashira by'abantu bononekaye ubwenge, bakuwe ku iby'ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari ukwironkera inyungu. Ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'izo ufise kuvamo inyungu nyinshi koko, kuko atacu twazanye mu isi kandi atacu dushobora kuyivanamo. Ariko iyo dufise ibyo turya n'ibyo twambara biba bitubuza. Ariko bagomba kuba batunze bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi k'ubupfu busindikaza, kudobeza abantu mu bibonano bikabarandura, kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Ariko weho muntu w'Imana, wamuhunga ibyo, ariko ukurikira kugororoka, ukubaha Imana, ukwizera, urukundo, ukwihangana n'ubugwaneza, wamurwana intambara nziza yo kwizera, ucakira ubugingo budashira ubwo wahamagariwe, ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyabo na byinshi. Ndakubwiririza mu maso y'Imana ibeshaho byose, no mu za Kristo Yesu yashingishije ntawe ukwatura kwiza imbere ya Ponio Pilato, witondere icyagezwe ntugira agasembwa, ntube k'umugayo gushitsa ho guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yonyine, ishemagizwa niyo mwami w'abami uganza abaganza, niyo yonyine ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze ayibona, atawe ushobora kuyibona, icyubahiro n'ubushobozi bidashira bibi byayo. Amina. Wihanize abatunzi bo mu by'iki gihe, ntibibone canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezererwe kandi bakore icyiza, baba batunzi ku bikorwa byiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzoba itangururo ryiza mu gihe kizoza kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Yewe Timoteyi, wa muziga mico wabikijwe, utere ibitugu ibizira by'amagambo ahumanya no kurwana ko ibyitwa ubwenge atari bwo, bwo bamwe bivuga ko babufise bakazimira bagatukwizera. Ubuntu bubane namwe.